bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mkije nchuti wa kunzi, mwahise mo kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC, mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe ndabategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimezime mu ngingo y'ivyo no musi tugarukako.
Bose ariko arakira neza igoma bashariyo nibuka vuba bashariyo ariko mu bitaro byo mu Kamanyora bose baratahutse basigaye bashari ko masima byose gushikurira ko bagenda neza.
Iyo numwe mu mpunzi z'abarundi zarokokeye mu bwicanyi bwakorewe abarundi bagera kuri 39 Kamanyora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga uko bamwe mu barokotse bamerewe inyuma y'amezi abiri ubwo bwicanyi bubaye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Turaza kandi kubabwira n'ivyerekeye politike muri Afrika. Mugume ku maradio yanyu. Ganiro cacu tugihere mu gisata ca politike. Sentare ntayinyuzwa ya Kenya mu gatondo kuno wa mbere yatangaje ko yemeje ko Perezida Uhuru Kenyatta ariwe yatahukanye intsinzi matora y'umukuru w'igihugu yasubiwemo mu mpera z'ukwezi kwa cumi. Nta kinini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya baravuga kuri no ngingo. Ni nkuru rero tuza kubanogereza mu makuru yacu ari imbere. Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe ashobora gukugwa ku butegetsi yegetswe ko ivyaha nyuma yaho ashikirije kuri televiziyo y'igihugu kuri no w'Imana ko atazotanga imihoho nubwo atabivuze mu majambo yeguye. Miliyoni z'abanyezimbabwe n'amakungu bariko bakurikirana ijambo giwe ku munsi w'ejo bari biteze ko asezera ubutegetsi amaze ku imyaka 37. Ariko ijambo yashikirije nta kinini yavuze ku vyerekeye gutanga imihoho. Mugabe nyabuna yavuze ko ivyabaye mu ndwi iheze atanta bamye bifise kwibwirizwa nshingiro canke ubutegetsi bwiwe nk'umukuru w'igihugu n'umugambo na kizigenza w'intwara miheto umugambweza n'UPF uri ku butegetsi wamuhaye gushika isaha 6 z'umuhingamo kuri no wa mbere kugira ngo azobe yatanze imihoho ataruko akamwisezerera. Ariko tugeze igihe c'isaha 7 iyo mihoho ntarayitanga. Ivyo vyatangaje nyuma yuko uwo mugambwe umukwiye ku burongozi bwayo kongera ukirukana madamu wiwe Grace Burundu Lovemoro Matu tuke havugira uwo mugambwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ko kumukura ku butegetsi atari byo gukeranya. Yongera ko yatangajwe n'ijambo Mugabe yashikirije. Mugabe acungishijwe icamaso mu rugo rwiwe kuva mu ndwi iheze mu gihe imibonano n'imbiganiro bigamije kumukura ku butegetsi bikibandanya mu mahoro ntangere. Leta ya Libya yatangaje kuri no w'Imana ko yatanguje amatohoza ku makuru yashikirijwe ahagaragara na televiziyo CNN y'Abanyamerika avuga ko ku murwa mukuru Tripoli hakorerwa rudandazwa rw'abantu. Umushikiranganji wa Libya ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yemeje ko leta yiwe ikurikiranira hagufi bivugwa n'imenyeshamakuru ku ikoreshwa ry'abimukira nk'abaja bikorwa nabo yise abicanyi. Yemeje ko mu gihe iyo ivyo vyagirije ivyo garagara ko ari ukuri ababikora bazohanwa bimwe biboneka. Amatohoza aheruka gushigwa ahabona na televiziyo CNN yerekanye abimukira bagurishwa icamunara muri Libya ku madorari $400 y'Abanyamerika gusa. Iyo nkuru yarakwiragijwe no ku mbuga ngurukana bumenyi ikaba yariteye ikigongwe ndetse yatumye muri ONU no ku mugabane wa Afrika abatari bake batera ivyatsi iyo nyifato yo muri Libya bikaba bitegekanijwe ko mu bihugu bitari bike kuri no wa mbere imbere y'ubuserukizi bwa Libya habera imyerekano igamije gutera ivyo vyatsi igurishwa ry'abantu. Radijugi Amerika mura tukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva iganiro vyacu muca kuri internet yacu ari wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze sentare nkuru y'igihugu cy'u Rwanda imaze kumva rubanza rw'abanywanyi w'umugambwe FDY inkingi bari bunguruje rubanza rwabo rwerekeye ifungwa n'ifungurwa ry'agategekanyo muri iyo sentare. Kurunga telefone ndi kumenyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda kurikiranira hagufi ibyo nkuru Eric Amahoro.
Na Amahoro Diane.
Abo banywanyi ni bande?
Nkuko rumaze kubivuga abo barwanashyaka bishaka FDY inkingi n'abarwanashyaka babiri biyongera kuri itsinda ry'abantu barindwi nabyo byaburanye mbere. Itsinda ry'abantu barindwi wakwibutsa ko wenda ari Bwana Boniface Twagirimana vice perezida wa mbere w'ishyaka FDY inkingi n'uburiyoboye. Aba rero kuri iyi nshuro harimo uwitwa Bwana Tusire Ntirutwa ukuriye ishyaka FDY inkingi mu mujyi wa Kigali, ndetse na Bwana Vena Abayisenga nawe umurwanashyaka wemera ko ari umurwanashyaka ariko wari utuye mu karere ka Rubavu.
Abo banywanyi babiri utubwiye baregwa iki?
Ibyaha baregwa ntabwo biri kure y'ibyababanjirije, nabo bararegwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda, ndetse no gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Imitwe y'iterabwoba bavugamo ni umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda FDLR ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Eric, ni kweli kino ne bahisemo kunguruza urubanza rwabo nyuma y'icemezo cyari cyafashwe n'umucamanza wa mbere?
Uko ari babiri impamvu bagenda bagaruka wenduretse kuba bagenda bakoresha amagambo atandukanye. Baravuga ko bashyikirije umucamanza wa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge impamvu ndetse ngo n'ibimenyetso bifatika ko bafunzwe binyuranije n'amategeko, ariko umucamanza ntiyabyitaho. Muri uko gufungwa binyuranije n'amategeko rero nka Bwana Tufire Ntirutwa aravuga ko yafashwe ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda, ariko aza kumaranwa iminsi 17 mu avuga ko yarafungiye ahantu hatazwi. Gusa mugenzi we yavuze ko yarafungiwe ahazwi nko kwa Gacinya igikondo. Ariko bose uburyo bagenda bavuga bagiye bafatwa baravuga ko bafashwe n'inzego z'umutekano zambaye gisivili, zamara kubafata zifite imbunda zo mu bwoko bwa masotera cyangwa se pistole zigahita zibandika ibintu mu maso. Ni ukuvuga ngo rero izo mpamvu kimwe n'izindi zirimo ko ngo bagiye bagaragaza ko kutaba mu ishyaka FDY inkingi ubwabyo bitagize icyaha, izo ngizo ngo umucamanza wa mbere yarazirengagije abahamya ko bagomba kuba bafunzwe. Ubushinjacyaha bwo buravuga ko n'ubundi hari abantu bafashe amazina, njye nahise numva ko Nyazi yo mu itsinda rya mbere arimo uwitwa Ufite Amahoro Norberi, ndetse na Papias Ndayishimiye baravuga ko abangaba baregwa kuri inshuro bakanguriye abo ngabo kujya mu mitwe y'iterabwoba. Ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu ufatwa nko unabyemera uyu nguyu umuyobozi wa FDY inkingi mu mujyi wa Kigali aragenda bakamuhuza n'uwo bita Boniface Twagirimana vice perezida wa mbere w'ishyaka FDY inkingi, bakavuga ko bajyaga bagirana ibiganiro kuri telefoni, kandi bakavuga ko uwo Ufite Amahoro Norberi ndetse na Papias Ndayishimiye ngo bageragezaga kubaha ubufasha bushoboka burimo amafaranga y'ingendo, burimo kubashakira viza kugira ngo bajye mu mutwe witwara gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa abaregwaho bakavuga ko uretse kuvuga uwo mutwe bavuga ko wagomba gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda batawugaragaza haba mu mazina aho ukorera ndetse n'abawuyobora.
Urakoze cyane Eric. Hari ingingo umucamanza isanga umucamanza yatanze yo kumenyesha ingingo yiwe?
Yavuze ko agiye gusuzuma izo imiburanire ku baburanyi bombi, noneho akazatangaza icyemezo ku gufunga cyangwa se kurekura by'agateganyo abaregwa ku itariki ya 20 n'enye rizaba ari ku wa gatanu ku isaha ya saa tanu.
Urakoze cyane rwose Eric, turaza gusubira amakuru yacu yo hanyuma rero.
Urakoze nawe Diane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'amezi abiri impunzi z'Abarundi ziba muri Kamanyura ni mu karere ka Walungu zirokotse ubwicanyi zakorewe n'inzego zishinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri zivuga ko ubuzima bwabo bugenda bwiyubaka buhoro buhoro, nubwo hari imiryango yemeza ko ababo basa nk'abavundiye mu busho butandukanye bwa Uvira. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu Kamanyura buhitana ubuzima bw'impunzi z'Abarundi zigera kuri 39 n'abandi 117 bagakomereka mu kwezi kw'icyenda tariki ya 15 umwaka w'2017, aho izi mpunzi z'Abarundi zimaze amezi abiri zicumbitse mu duhema turi hafi y'urupangu rw'ingabo za MONUSCO. Zivuga yuko imibereho yabo igenda iba myiza kubera yuko amashirahamwe arimo HCR na MONUSCO agenda baha ubufasha nubwo buba budahagije.
Hariho age baradufasha nka MONUSCO yaradufashije iratronse ifungurwa mu minsi ya mbere ni nabo badacungira n'umutekano wacu turabakengurukira. HCR niyo turi mu binwe yabo muri kino gihe nabo nyine baradufasha bakadufungurira naho tutova ko bikwiye gose mugabo baradufashije. Amazi ariko araboneka ariko aragwira mu minsi ya mbere amazi yaragorana cyane ariko ubunye baradufashije.
Nyandwi Dionise umuvugizi w'izi mpunzi z'Abarundi ziri mu Kamanyura asobanura yuko n'inkomere zari zakomerekeye muri ubu bwicanyi zigenda ziva mu bitaro aho zari zigwariye.
Abakomeretse turakengurukira Imana cyane gose, nta kimuga kirabonekamo, bose bari kwarakira neza. Abamaze kugaruka bashika 70 harasigaye bakenya igoma bashariyo nibuka vuba cyariyo, ariko mu bitaro byo mu Kamanyura bose baratahutse bariko bakira neza. Basigaye bashari ko masima seyiseri ziraza kubatora genda bagenda bagira controle baraba uko bigenda bitera imbere. Gushika ubu ntangone turabona ku ico kintu byose gushikuri ko bagenda neza.
Izi mpunzi aho zikambitse mu Kamanyura ziyamagarira n'andi mashirahamwe abagira neza ko yababa hafi agakemura ibindi bibazo bagenda bahura nabyo umunsi ku munsi.
Turafise n'ikibazo cy'amazi y'ubwiherero cyo twibwita amawese kora turabantu benshi, hanyuma ibinogo byinshi bihimba biguma byuzura fashe no muri ubwo buryo kugira ngo abantu ntihagire nk'indwara zibyaratuka nk'amacinya cyangwa korea zoshobora gutera abantu zadufasha cyane. Hanyuma no guterekeye uburaro baradufashije, hashize iraduha ibisakazo, nubwo ko ari ibisakazo amahema ariko kubera imvura ari nyinshi ayo mahema aratanguye muri iyo turabona atanguye n'umuyaga mwinshi atanguye kuva urabona uri mu ihema ukabona amazi ariko aragukorokera ko ariko arasaza kandi hakaba hasanzwe n'ahantu hatagutse cyane. Iyo twasaba yuko bishobotse boheza bakigica uburaro kugira ngo uburaro bushobore kumera neza. Hanyuma n'icy'abana ni igihe cy'imbeho, abana benshi usanga twarahunze, bamwe baratakaje ibintu, abandi n'ubuzima twari dusanzwe tubayemo twasaba yuko nk'abana cyane cyane boronka nk'ibintu bifuka kugira ngo ntibashobore kurwara indwara zishobora kuba ziturutse ku mbeho nyinshi.
Imiryango y'impunzi zine z'Abarundi bo mu Kamanyura zimaze amezi abiri zifungiwe muri gereza nkuru ya Uvira kubera zafatanywe udufuni ziri kwicungira umutekano. Abagize imiryango yazo basaba Leta ya Kongo ko bareka kugwa kuko bafungiwe bafite imibereho itari myiza.
Abantu bacu bafunzwe bafite ingorane nyinshi, ntibafungura bafungura nka rimwe mu minsi ibiri naho nyine bagize Imana bakabironga kugira turonke n'utwo twatoroye ngo tubarungikire. Ntituronke umuntu abitujyanira hariya ibuvira iyo bafungiwe n'ejo bundi sinzi wari yatuguranye udufaranga tubarungikira utu dufaranga turibwa ntitwabashikiriye baragwara ntibaronke umuti wo kubavura.
Kuba izi mpunzi zo mu Kamanyura zigera ku 300 zaranze ingingo y'ishyirahamwe rya HCR yo kuzibarura no kuzifotora yifashishijwe ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ishingiye ku muhanuzi Ngenda y'Imana Ezebiya biri mu bituma kugeza uyu munsi izi mpunzi zitarahabwa ibyangombwa biranga impunzi. Vedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Bidastengabo urakenuye ecani. Mu gihe rero isi iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana mu Burundi, urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana FENADEB ruvuga ko abana 218,385 345 aribo bahevye ishure mwaka w'ishure w'2016 ushire 2017 intara zine ziza imbere y'izindi ni Kayanza, Ngozi, Muyinga, Karusi, Rumonge na Makamba hamwe na Gitega. Jacques Nshimirimana arongoye FENADEB asigura ko ahanini ubukene buri mu miryango aribwo butuma abana guheba ishure. Iyo nkuru dukesha umenyesha makuru wacu i Bujumbura Roje Wirikaneza, turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Tumira mate gato hama tugaruke kuri politiki ya Zimbabwe. kugera ino saha ivya Zimbabwe ntibirasobanuka ntawuzi nimba perezida Robert Mugabe hava atanga imihongo nkuko yabisabwe canke akaguma ku butegetsi ico bikoze namashinga mateka yatangaje yuko kubushika ejo ataco aribwira bazofata ingingo reka rero umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana asubire atwibutse bimwe bimwe mu vyagiye biraba muri Zimbabwe kuva mu ndwi iheze kushika ino saha
mu cyumweru gishize nibwo igisirikare cya Zimbabwe kitambitse gifata ibigo bya leta mu gisa nko kwamagana icyemezo Perezida Mugabe yari yafashe avuga ko umugore wari uzamusimbura amaze kwirukana Emmerson Mnangagwa ku mwanya wa Vice Perezida abategetsi bo mu muryango w'ubukungu bw'ihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC bazahurira i Luanda muri Angola kuwa kabiri w'iki cyumweru baganire ku bibazo bya politiki biri muri Zimbabwe kuwa gatandatu ibihumbi by'abanyazimbabwe biraye mu mihanda y'iharare ndetse bamwe bajya ku rugo rw'umukuru w'igihugu mu myigaragambyo yabaye mu gihugu hose basaba Perezida Mugabe kwegura abigaragambyaga bari bafite ibyapa bigira biti Mugabe agomba kugenda kandi suku mwirika ahubwo ni ibintu byiza bageze muri metero 200 uvuye ku rugo rw'umukuru w'igihugu barahicara nyuma y'uko igisirikare cy'abakumiriye kibabuza gukomeza gusatira urugo rw'umukuru w'igihugu Rutendo w'imyaka 26 y'amavuko akabumwe mu bigaragambyaga yavuze ati ibintu bikwiye kuki abasirikare batubuza kugera ku ngoro y'umukuru w'igihugu sibyo turagumaha igisirikare cyari cyabanje kuzibira bigaragambya mu murwa mukuru ariko kuri ubu noneho kirabashyigikiye kirabohereza ku kibuga cya Zimbabwe harimo gutangirwa imbwirwa ruhame z'impirimbanyi n'iz'abanyepolitike kimwe n'abavuye ku rugerero barwaniye ubwigenge bwa Zimbabwe bose basaba Mugabe kurekura ubutegetsi iki kibuga cya Zimbabwe na hantu afite amateka akomeye cyane niho abanyazimbabwe bahereye ikaze Mugabe ahungutse mu 1980 nyuma y'urugamba rwo kuvana igihugu mu maboko y'abanyamuke b'abazungu abatavuga rumwe na Perezida Mugabe barinubira kuba nta ntambwe iraterwa ku bijyanye no kureba hazaza ha Mugabe muri politike Christopher Mutsivango kuri ihuriro ry'abavuye ku rugerero yabwiye abanyamakuru ko imyigaragambyo igamije kuvana Mugabe ku ntebe y'ubuyobozi Morgan Tsvangirai wahoze ari ministre w'intebe kuri uyu wowe ishyaka riharanira impinduka nawe yunze ijwi rye kuyanda hamagarira Mugabe kwegura Uyu mugabo wagarutse mu gihugu mu cyumweru gishize avuye muri Afrika y'Epfo aho yarimo yivuza indwara ya kanseri yagize ati "Bwana Mugabe akwiye guhita yegura bijyanye n'ibyifuzo by'abaturage nk'uko banabyiteze akwiye gutekereza ku murage n'umusanzu yahaye Zimbabwe mbere na nyuma y'uko yigenga Mugabe niwe mutegetsi rukumbi wayoboye Zimbabwe kuva yabona ubwigenge mu 1980 kandi yakunze kwikoma kenshi abanengaga ubutegetsi bwe yifashishije igisirikare igipolisi no guhutaza abashyigikiye abamurwanya agamije kubacecekesha Gusa ubutegetsi bwe bwakomeje guhagarara bwuma no mu gihe ubukungu bwa Zimbabwe bwasubiye hasi cyane mu mezi 12 ashize mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize ishyaka za NUPF ryari ryatanze Mugabe nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha 2018 nakwibutsa gusa ko imvano y'ibi byose yabaye ukwirukanwa kwa Vice President Mnangagwa w'imyaka 75 y'amavuko umwe mu ntwari zarwanya urugamba rwo kubohora Zimbabwe kandi ushyigikiwe cyane n'abavuye ku rugerero barwananya urugamba rwo kubohora igihugu
Urakoze Claude Ganza munyamagana kuri ivyo vyose utwibukije tukibutsa abakunzi b'ijugi y'Amerika ku ijugi y'Amerika rizarira bashikiriza uko ibintu vyifashe kumwanya muri Zimbabwe muraza muracisha amaso kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com mungere muje kuri Facebook yacu adresse ni vewa radio yacu Ikiganiro ni wanyu mu ntara abadandaza bo mu isoko y'Ikigume ni muri commune Gatara intara ya Kayanza basaba kuronswa isoko ya kijambere kugira ngo bashobore kwisununura mu byo basanzwe bakora abadandaza bemeza yuko birihiye amafaranga atari make kugira ngo iyo soko yubake yubakwe ariko amasa agahera mu nzira ivyinshi kwino nkuru na Moise Misago akoreje ujya Amerika mu Kayanza
Iyo soko irinko ku birometero birenga 200 uvuye ku mugwa mukuru wa commune amazu badandarizamwo yubakishije amatafari mabisi hasi nta sima imvura iguye hudura ivyondo gusa nta kazu kasugumwe kaharangwa ikanana amazi meza hari aha bakidoga ko baguma babizeza amaso yahereye mu nzira
bagumye batubwira ko izubakwa imyaka irarenga 10 n'indi cyo gihe batanga amafaranga baratanga 1,500 bararindira ko izubakwa barabura ahantu twabantu biyunguganije ko ntiyubatse nk'uko umugambi wa leta ubitegeye bona ngaha nta mazi hari turi nyuma cyane kuzindi soko
aha bakavuga kandi ko bamwe mu badandaza banka kuzana imitahi yabo minini minini muri iyo soko bivanye n'uko yubatse bidahumuriza
nk'ubu twari kuronka utumikorofinansi abanyagihugu bakiyungunganya bariko baragurana canke ko barakora imigambi yabo ariko rero kubera ko isoko imeze nabi gucya ivyo ntibibaho nibishobora kuboneka
tukovuga yuko iterambere ryanyu
rishyarigora rishyarigora nyene ne ubona hari abantu bashobora kuharemera neza isoko yubatse nk'uko
aha bamwe badandaza bafite amakenga ku umutekano w'ibidandazwa byabo ngo kuko bashobora kuhatakariza ibyabo.
Hari biro minombori ahandi usanga hari isoko zimeze neza hamushyizeho n'amahera udakabaguri kugasanga zirugaye neza, ariko aha n'abantu baje baho kure baza badutwenga ngo kono nkaha ngo muraraza y'imiliyoni nkizi nubwo gi hamwe hamwe hari gihe kiyumvira yuko bo bwugurura kuko nubuntu nyene bwa kubiti urabona n'ibinombori naho yocisha y'icuma abantu urabando.
Bamwe mu bakorera muri iyo soko bahisemo kudandariza kwibarabara riri hambavu iyo soko nyene. Ndwimana Andre adandaza amavuta agira ati
impungenge dufise nuko bashobora kutugongera nk'ibintu cyangwa tukahagirira isangane kwasaba abajeje intwaro bakatwubakira isoko yabutwe kugira natwe turonka kabanza ko kudandariza ngo ngaha mu isoko.
Uko kutubakwa kijambere ku iyo soko leta irahombera amakori yotoje mu bakorera icyo abadandaza cyo kimwe n'abajeje intwaro baragihuriza ko. Severino Habyarimana arongoye zone ngoro akavuga ko abahinga baramaze gukora ivyigwa byo kubaka iyo soko.
Hagize imisi abahinga benshi baza kugira ivyigwa kugira ngo iyo soko bayigire ya kijambere nkuko abayicururizamwe na commune babisaba. Ubu twibaze yuko umwaka utangura utazohera isoko itubatse ku buryo bwa kijambere kuko ivyigwa byaraheze. Tubicije kuba baserukira baraza ivyigwa bigeze twibaze ko mu mwaka utangura wa 2018 isoko izoba yubatse.
Mukamenya ko amazu y'ubudandaji akoregwamo agera ku 80 ahambavu yaho hakaba hari abasanzwe badandariza hasi n'abandi bakorera ku ibarabara. Igatara mu ntara Kayanza mu buseruko bw'u Burundi. Moise Misago ijwi rya Amerika.
Moise Misago arakenuye mu misi mike ukwezi ngira ngo ni misi mike nya gusa. Umwaka wa 2017 uzoba wikunkumuye twinjiye mwaka wa 2018. Mu kiganiro iwanyu mu ntara rero ni benshi bagiye barasaba ko tubasubiramo zimwe mu nkuru mwagiye murakunda muri uno mwaka wose twabashikirije kino kiganiro. Tuzoza rero turabashiramo kamwe kamwe muri utwo mwagiye murakunda. Uno munsi turaza guhera ku nkuru y'umugabo yitwa Karoli Nkurikiye batazira mfata ukuguru amaze imyaka 46 akura amenyo umugifuri. Uyu mugabo Diane Ndonsa akoreje ujya Amerika mu ntara ya Murambi yamusanze ku rugo rwiwe ruri muri commune ya Mbuye. Reka dusuye dutege amatwi ino nkuru yari yaraduteguriye mu kwezi kwa kane.
Karoli Nkurikiye ako kazi ko gukura amenyo agakorera ku mutumba wa Buyaga muri commune Mbuye ahasanzwe aba kumuhaniwe. Imbere y'umuryango w'inzu usohoka nkuja mu kigo yahubatse akantu kameze nk'uburiri bw'imeteri imwe. Ako ni ku muntu yicarako ariko aramukura maze nawe akamuhagarara inyuma. Iruhande yiwe haba hari isafuriya irimo utwuma akoresha. Igikorwa nyezina cyo gukurwa iryinyo gitanguye. Ukugwa arararami ku mutwe awucishije hagati y'amaguru ya Karoli agira mukure gutyo nawe akamurenza ukuguru ku bitugu nyene gukugwa akagufata akakwishimikiza kugira ntatembe mu gihe yobabara. Aha akaba ari naho havuye itazirano fata ukuguru y'uyu Karoli Nkurikiye kuko azikirira abari karakura. Abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika ribasanze hano bariko barakugwa amenyo barakenguruka iki gikorwa cy'uyu muntu.
Ntawe urakora nkawe mu bisanzwe nk'iyo iwacu nta muntu hari bafatika ikika cy'umwana nk'uko.
Umwana wawe wari wagerageje kumukuza handi bira
abaganga bariho ariko wamenya kura ntibayashobora menshi cye nk'iryo rwanjye nashyize ku baganga bangahe batanu wa gatatu yamenye nje kuri kliniki yanjye sinabise n'uburyo bwo gushikanya. Wonde zanyenga uya haruye iminota.
Murundikaza agomba gufasha abantu numugira neze. Kose kwivuga numugira neze Imana duhaye.
Akwifashanya kuko aratabara abantu gose. Twe nk'uwo mukomangango ari kagira ibintu bibi. Twabanyagihugu nitwe twomwiruka ko yoba ari umwasi wacu. Yoba ari nk'umwicanye, yoba ari nk'uguhaye ishano.
Aba banyagihugu banamukenguruka cyane kuko ata amafaranga basaba. Niyo bayamuhaye ntiyakira yarenga 200. Uyu ni umwe mu banyagihugu avuga ko yaje kubagarukirako nari giginyo riri mu ngwara zisaba amafaranga menshi mu kwivuza.
Kandi niyo ushoboye kugenda kubaganga bashobye kukwaka amafaranga udashobora kuronka. Urabona muri ibi bihe turi mu ngwara ziraturenze cyane turamerewe nabi. Nisabune turayipfuka naho je mbere sindo narivuga turayipfuza mbere wo yaje kwimana ni Imana mbere yo baye yaradutabaye. Hamara urumva bakwatse 500 kuginyo urumva ufite ingorane ari naho ufise abantu babiri mu nzu.
Uko kutakira amafaranga harabibaza ko yo bakoreshwa nivyo bita imyuka mibi cyangwa ubupfumu. Karoli wewe asigura ko akorera ku ijambo ry'Imana.
Jya wigihe nzakira ayo mahera nkayabaka ni numva ngiye nk'umusenga padiri akavuga ngo ndaba ubuhoho mbere abivuga neza avuga ngo ndabasigaranye amahoro ndabahaya amahoro yanje ariko niyahindura padiri wenyine akavuga ngo ndabasigaranye amahera ndabahaya amahera yanje nzoca ndayasaba nanje urumva amahera zoba yaje mugabo mwenye padiri ataravuga ngo ndabasigaranye amahera nanje nzosaba amahoro nkayo padiri avuga bose abapasiteri bose bavuga ngo amahoro kwa padiri ngo amahoro nanje nzosaba amahoro iki abantu n'Imana
Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru atubwira ko yatanguye gukura abana bato akoresheje intoke kugeza hacurisha ibyuma bimeze nk'ibisanzwe bikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko
byavuye nko ku muntu yabagwaje umwana igenyo mutoyi hanyuma rero nkacya ndari mukura hariyo nakuza urutoke mu nyuma rero nkabona ntibikunda cyabure naho byo kunda nkabona nukononera umwana haraho warifatije urutoke gidafadika ugasanga uri kujya ugwara umwana umujya ugwara umujya kukinyigishi ugasanga uri kuramwononera ariko ukoresha gicumu kijana neza ugacyufata ka kinyo ugacyutera urutereraho
none ubuko mubona mu yakuza ivyuma hari ahantu mwavyize
oya imana yinyene niyo yabinyigije kuko imana niyo yabivuze ngo ngwizoduha ububasha ngo nitwayizera ngo turambike ibiganza kubagwaye bakire imana yake impubwo bashya yuko nzorambika ibigaza kubagwa yamenyo ba yabo bakazarabaye ndayakura
nta muntu yasubira inyuma ngo avuge ngo vyase ko mu mukuru
oya nta numwe basa nta nubyimbigwa nta nukomereka bose bikuma bigenda neza cyane mbere ndari mukuyeho atabuka rimwe kabiri gatatu ariko aririra intete kandi zirikana ningene zigumye
iki gikorwa cyo gukura amenyo abandanya gikora no mwijoro kuko avuga ko harabaza kuyikuza nibashikigwe ku murango bikaba ngombwa ko barara barakugwa ariko naha nta mpungenge agira zo gushobora kubagirira nabi nubwo iyo nzu yiwe itagira umuyaga nkuba tumenyeshe ko imyaka 46 iheze akora iki gikorwa akamaro afitiye abanyagihugu katumye abajeje intwaro bazazanirwa kubijanye no kumutuza muri ibi bikorwa bitemewe n'amategeko umuhanuzi wabura matari w'intara ya Muramvya ajejwe imibano mpawe n'Imana Canesius avuga ko bariko bararaba ingene yokorera mu mavuriro kugira ngo haronkere inyigisho
twaragerageje mu minsi ya mbere kuraba ingene twahagarika ibikorwa byiwe ariko twahuye n'ingorane kuko abanyagihugu nibo baciye bajya mu migumuko tuca turaraba rero ngene tugica hirya no hino twari twashatse yuko agiye kwivuriro yoronka ubuhinga bakamugirira ibyo nokwita guhugura bakamwigisha akamenya ubumenyi burengeye kandi naha bikorera hakaba ahantu hashobora kumenyekana umuntu ahagira ingorane bashobora kurengena bamufashe
ariko urongo intara y'ubuvuzi anakere nahayo avuga ko umuntu nk'uyu atakibanza ashobora kuronka mu buvuzi
bwa mbere twe nuko twosaba yuko yobihagarika ko bitajanye n'igihe cyanone tugezemo aho amavuriro ari hijya no hino uretse ko bifise ingaruka mbi ku magara y'abenegihugu nta kiciza gishobora kuba kiri inyuma y'ivyo bintu rero uwo muntu twebwe dushobora kuvuga ko twamushigikira ahubwo jewe mvuze mu ijambo rimwe ko tumugwanya kuko nitworonka ukuntu dusigura cyangwa ngo twemeze yuko twigwanadize kwa muganga dushobora kwemeza yuko iby'ubuvuzi bikorwa n'uwo ari we wese atavyigeje cyangwa ngo afite impamyabushobozi
ekana Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru ubwiwe avuga ko naho bomwemera atova kumuhaniwe kuko ico kogwa akibangikanije n'utundi dukogwa two muhira
ari dukoresha bampanyene twugukoresha bakanyongereza utwo nari mvise abandanya gose kuko andiko ndahakorera birashika mu kandi kanyo gasanga ndiko ndabagaragatoke ndiko ndabagarira akawa ndiko ndaturutsa gatungwa mu mwanya rero babantu nkura amenyo bagabanutse
ariko rero ukumutuza muri iki gikogwa ntivyoroshe Karori yemeza ko nabamwe mu bajeje intwaro hamwe no mu buvuzi bamwitura akabakura amenyo Karori nkurikiye batazira mfata ukuguru usomye mwikaye yanditsemo abaza kwikuza amenyo biboneka ko yitugwa n'abava mu ntara zitandukanye z'igihugu hamwe no mu bihugu nka Tanzania, Uganda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga kandi ko ku munsi akura abantu barenga ijana mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenuye muri no misi 41 ngo isigaye ngo umwaka wa 2017 uhere tukazura turagaruka ku nkuru mwakunze mutwandike kuri radio yacu @gmail.com ndabona mugenzi wanje Ernest Ugeziwe ageze ngaha ngo atubwire ibigezeho muri sport Ernest Katz
urakoze cyane Diane amakuru arimo kuvugwa cyane cyane muri sport mu Rwanda twihuse ni irushanwa rya magare isiganwa rya magare ryasojwe ku cyumweru gishize ryatwawe y'umunyarwanda Areruya Joseph. Ibyo ni byishimo ku banyarwanda, ariko nanone bikaba ibibazo cyangwa se hakaza umwuka mubi ukomeje kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport FC, ikipe iri mu cyiciro cya mbere, aho nyuma y'ifatwa ry'umutoza wabo Olivier Karekezi ku byaha bitandukanye ashinjwa, ubu ngubu na bamwe mu bakinnyi babo babiri harimo Rutanga Eric ndetse na Mukunzi Yannick nabo bamaze gufatwa bazira ibyaha ngo bijyanye no kugambana ikipe y'igihugu.
Urakoze cyane gose Ernest, turaza kubigaruka ko makuru yacu hanyuma Diane nahazo na Makiri ya Bero mari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara, tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu, tuzongereje nkaho twahereye.